Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Radio Hijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Muri bineza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Undikije. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yagendeye akarere ka Rubavu aho yagiye kuganira n'abanyagihugu basindikajwe n'ingaruka z'ibiza by'imvura nyinshi byabereye mu turere dutandukanye tw'igihugu turimo na ka Rubavu ari nako kasindikaye cyane.
Nafashe umwanya ngenda mbona ibyagiye byangirika, ari amazu, ari y'abantu batuyemo, ari amashuri, ari inganda, ni byinshi hano muri aka karere. Mutwihanganire rero, namwe mwihangane, ibi biza turabitsinda nk'ibindi byose.
Uyo ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Mu Burundi muri komine Bugenyuzi ntara ya Karuzi mu gice cyo hagati gishira ubuseruko haravugwa urucuruzwa rw'abana babigeme. Ibitero by'indege n'ibisasu byasanye Khartoum uyu munsi ku gatanu inyuma y'uko ingabo za Sudani n'iz'umurwi w'abasirikari badacanwaka witwa Rapid Support Forces zananiwe kumvikana kwihagarikwa ingwano. Ubushikiranganji bujejwe ubugendane bwa Afurika y'Epfo uno munsi ku gatanu bwatumye ku ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyo gihugu kugira ngo asigure ibirego yashize ahabona ejo ku munsi wa kane ko Afurika y'Epfo yagurishije ibigwanisho ku Rusiya mu ngwano icyo gihugu kirimo muri Ukraine. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ni mu kanya ntihagire aho muja. Leka haya makuru tatangule kuyavugwa hija nuyo na kuisi ibitero by'indege n'ibisasu byasanye Khartoum uyu munsi ku wa gatanu inyuma y'uko ingabo za Sudani n'iz'umurwi abasirikari badacanwa kawitwa Rapid Support Forces zananiwe kumvikana kwihagarikwa ingwano. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jenny Mukanguzi.
Ibyumvikanyweho byasinywe muri Arabia Saudite mu ijoro ry'ejo kwa kane nyuma y'icyumweru hafi haba ibiganiro hagati y'impande ebyiri. Cyakora nta ruhande na rumwe rwari rwashyira itangazo hanze rwemeza ibyo bumvikanyeho. Kuva basakiranye ku itariki ya 15 ukwezi kwa kane, impande ebyiri za gisirikare zishyamiranye nta kimenyetso zerekanye ko ziteguye kugira icyo zigomwa ngo imirwano irimo guhitana abantu irangire. Biravugwa ko ishobora no kuvamo intambara yeruye ya gisivire. Ubushyamirane bwagize ingaruka ku bukungu bwa Sudani n'ubuhahirane bituma ibibazo byugariza ikiremwa muntu. ONU kuri uyu wa gatanu yavuze ko abantu barenga 200,000 kugeza ubu bahungiye mu bihugu bituranye na Sudani. Cyakora intumwa yawe ni muri Sudani, Volker Perthes, yavuze ko yari iteze ko ibiganiro byo guhagarika imirwano byongera kuba kuri uyu wa gatanu cyangwa ejo kwa gatandatu. Yakomeje avuga ko mu gihe agahenge katagiye kubahirizwa kubera ko impande zombi zumvaga zishobora gutsinda, yizeye ko noneho nta ruhande rwumva ko gutsinda byaba mu buryo bwihuse. Uko uyu muyobozi abona ibintu bitandukanye n'ibyo benshi mu murwa mukuru bibwiraga, barumva babatengushye.
Urakoze Jenny. Ubushikiranganji bujejwe imigendane bwa Afurika y'Epfo uno munsi ku wa gatanu bwatumye ko ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyo gihugu kugira ngo asigure ibirego yashize ahabona ejo ku munsi wa kane ko Afurika y'Epfo yagurishije ibigwanisho ku Rusiya mu ngwano icyo gihugu kirimo muri Ukraine. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Yongabo.
Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Afurika y'Epfo na Lady Pandor azovugana kandi n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken mu kiganiro n'abamenyesha makuru ambasaderi wa Amerika Ruben Bridgetti yatangaje ku munsi wa kane ko Afurika y'Epfo yapakiye ibigwanisho mu bwato bw'Uburusiya mu kibanza cy'igisirikare kigwanira mu mazi kiri hafi igisagara cya Cape Town mu kwezi kw'12 mu mwaka urangiye w'2022. Ambasaderi Bridgetti yamenyesheje ko mu nyuma y'ibyo bigwanisho byajanywe mu Burusiya. Diplomate w'Umunyamerika yavuze ko bemeza neza ko ivyo bigwanisho vyapakiwe mu bwato bw'Uburusiya. Yavuze ko kuba Afurika y'Epfo yahaye ibigwanisho Uburusiya ari ibintu bidakwiye kwihanganirwa. Inyuma y'ivyatangajwe na ambasadeur wa Amerika, prezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yaremeje kwitohoza ririko riraba kubijanye n'urugendo ubwato butwara imizigo bw'Uburusiya bwagize muri Afurika y'Epfo kwezi kw'12 mu mwaka urangiye w'2022. Iryo tohoza ryari ryatanguye imbere y'uko Bridgetti ashira ahabona ivyagirizo vyiwe. Ramaphosa yatangaje ko bazokoresha ivyemezo ivyo ari vyo vyose abategetsi bajejwe iperereza ba Amerika bazotanga ku bijanye n'ivyagirizo ku bigwanisho vyoba vyahawe Uburusiya. Yamara ibiro vyiwe vyatangaje ko atavyemezo muri iki gihe bihari vyuko ivyo bigwanisho vyapakiwe mu bwato bw'Uburusiya muri Afrika y'Epfo. Itorokanizo ry'amakuru ryo muri America Associated Press ryarasuzumye mu buryo bwigenga risanga ubwato butwara imizigo bw'Uburusiya Lady R bwaragendeye ikibanza cy'igisirikare kigwanira mu mazi cya Afrika y'Epfo kuva ku itariki zitandatu gushika ku itariki 8 z'ukwezi kw'12 mu mwaka urangiye w'2022 nk'uko Bridget yabitangaje.
Muri kamura bandanya kumviza iradio hejwe ya Amerika abasirikare ba Mali n'abagabo b'abazungu bafise inkoho bataramenyekana boba barishe n'imiburiburi abantu 500 banafata ku nguvu canke baboriza igufa abandi bantu baharurwa mu mirongo mu bitero bakoze mu kigwati ca Mura aho ni muri Mali mu gihugu hagati mu mwaka uheze. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugene Mukanguza.
Mu kwezi kwa gatatu tariki 27 umwaka 2022 hatangajwe amakuru yavugaga ko abasirikare ba Mali hamwe n'abanyamahanga bamanutse muri za kajugujugu barasamba abaturage barimo guhunga. Mu kurundarunda abasivile mu minsi yakurikiyeho ababarirwa mu 100 abandi bararashwe bajugunywa mu manga. Raporo ya ONU ku byabaye yashyizwe ahagaragara nyuma y'amezi hakorwa amaperereza mu cyo imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yise agahoma munwa mu myaka 10 y'ubushyamirane hagati y'imitwe ya Kiyisilamu n'abasirikare. Ibindi bihumbi by'abantu bahasize ubuzima kandi ababarirwa muri miliyoni nyinshi bateshwa ibyabo. Umwirondoro w'abagabo b'abazungu bari bafite imbunda ntiwamenyekanye neza. Umuvugizi w'ibiro bya ONU byita ku burenganzira bwa muntu mu karere Saif Magango niwe wabivuze. Cyakora ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byumvikanishije impungenge ku bikorwa by'abasirikare b'abacancuro bigenga Uburusiya Wagner muri Mali kuva mu mpera za 2021 harimo n'ibivugwa ku ruhare rwabo mu kwica abasivili imura. Komiseri mukuru w'ishami rya ONU rishinzwe uburenganzira bwa muntu Volker Turk yagize ati ibyo ni ibintu birenze urugero bibabaje bikomeye byamenyekanye. Yongeyeho ko ibyabaye bishobora kuvamo ibyaha byo mu ntambara cyangwa ibyaha by'ibasinyo ku muntu.
Barakoze bagenzi bacu badushikirije amwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse namwe inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza iradio ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Aya makuru tu ya tangule mu Rwanda. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yagendeye akarere ka Rubavu aho yagiye kuganira n'abanyagihugu basinzikajwe n'ingaruka z'ibiza by'imvura nyinshi byabereye mu turere dutandukanye tw'igihugu turimwo na ka Rubavu ari nako kasinzikaye cyane. Umumenyeshamakuru wacu Gloria Tishime yari yahishikiye mu kanya yavuganye na mugenzi wacu Edi Rwema atangura mubwira uturere Perezida Paul Kagame yagendeye.
Aho yasuye by'umwihariko ni mu karere ka Rubavu ariko kandi ni mu mirenge yagiye ishegeshwa cyane n'ibiza by'imvura nyinshi yateje imyuzure. Aho yasuye ni mu mashuri, ni mu mihanda yagiye isenyuka n'amashuri nyine by'umwihariko yagiye asenyuka. Ariko kandi asura n'abaturage batandukanye bari ku masite atandukanye ukwarande. Hanyuma aho yakoreye ikiganiro ho ni kuri site nshyashya imaze kubakwa muri make n'ibyo ngibyo.
Umukuru w'igihugu yigeze avugana n'abaturage, abo baturage bahuye n'ingaruka z'ibyiza, hari ibibazo bashobora kuba cyangwa se ubufasha basabye umukuru w'igihugu ubwo yabasuraga?
Yego, birumvikana cyane ediko abaturage nubwo hari uko bamaze gufashwa, hari uko bamaze kumera mu by'ukuri ntago twabigeranye n'icyumweru gishize, hari uko bamaze gufashwa bahabwa ibiryamirwa hamwe na bamwe nubwo hari abatarabibona, ariko hari ibyo bamusabye kuko nubwo bari hariya ntago bazahora, ntago bazahora hariya, isabo zarasenyutse nyuma yabo yabafashaga kwishyura abana ishuri yarangijwe. By'umwihariko rero abaturage bagiye ganira na Perezida imbona nkubone bamusabaga ko yabafasha mbese akabagoboka akabagenera ikintu cyo kubabeshaho ku buryo babasha no kwishyurira abana babo amashuri.
Nk'umuntu wakurikiranye urwo ruzinduko ndetse n'iryo jambo umukuru w'igihugu yagejeje kuri abo baturage bahuye n'ingaruka z'ibiza, ikintu wakuyemo cyangwa se ibyo yijeje abo baturage leta ayoboye igiye kubafasha ni nk'ibiki
ubutumwa bukomeye yabageneye yababwiye ko bazakomeza kubafasha kandi ko bagomba mbese yabahaye ihumure yabwiye bati nibahumure bazakomeza kubafasha nk'uko bisabwa by'umwihariko yagize ati magambo yagize ati ntabwo twashobora guhagarika ibiza nta bushobozi twari dufite ariko mu bushobozi bwacu tuzagerageza gukomeza kubafasha
kubafasha avuga ni mu buryo ki
mu by'ukuri ntabwo yasobanuye ari uburyo ki ariko uko nahise ntekereza nk'umunyamakuru ni ukubaha n'ibyo bakeneye ugereranyije n'ibyo abaturage bakeneye uko bakeneye ko nibura inzu zabo zisanwa bakongera kubakirwa cyangwa se bakabona ahandi hantu ho gutuzwa by'umwihariko kuko aho gutura ubona ko ari cyo kibazo cyane kibahangayikishije abaturage kuko baravuga bati nituba ahangaha tuzajya hehe rero by'umwihariko abaturage nk'uko babibasabaga umukuru w'igihugu nawe yavuze ko mu bushobozi igihugu gifite bazakomeza kubafasha
Gloria tuyishime umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu karere ka Rubavu ndagushimiye cyane ubwo komeza ukurikirana iyo nkuru urayitugezaho makuru yacu ataha
murakoze cyane Edi
tukivuga ku Rwanda abakenyezi bashika ku 130 bavuye mu gihugu hose bamaze kuvurwa indwara yo kujojota bita fistula n'abaganga bavuye mu gihugu cha Amerika abo bakenyezi bavurirwa mu bitaro vya Kibagabaga mu gisagara cha Kigali bavuga ko indwara yatumye bakumirwa mbere batandukana n'abagabo babo ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari i Kigali mu Rwanda
Nafisi mwana w'imyaka 11 cyari mu minsi heze yarantorotswe aroma karagenda ku mpamvu zo kubera cyahe bishure yiga mu mwaka wa kabiri abana rero bari bomoka kubwishi kubera ubukene kubera inzara
umukenyezi twashimye kwita Mariana Mukamwiza kubera imvo z'umutekano wiwe yaganiriye n'ijwi rya Amerika ari ku kibuga cy'umupira w'amaguru kiri ku murwa mukuru wa komine Bugenyuzi ni mu ntara ya Karusi hagati na hagati hajira ubuseruko bw'u Burundi afise umwana mu minwe yaroye kuraba ubaganyira kugira muhico yiririrwa yatwiga niye ku mwana wiwe w'imyaka 11 yataye muhira romoka
umugabo wanje hero hagupfa n'uno mwaka ansigaranye abana batatu afise umwana w'imyaka 11 cyari mu minsi heze yarantorotswe aroma karagenda ku mpamvu zo kubera cyahe bishure yiga mu mwaka wa kabiri nanje cha ndabura uburyo bw'ingene ndabigisha buri abana birugwa baromoka bahunga bomoka batingo z'abanyina na basi kubera guhebe amashure kubwishi kubera inzara abana rero bari bomoka kubwishi kubera ubukene kubera inzara n'ubu nkaje nduku nyene simfise imbere n'inyuma simfise naho nikora nta namavuta yo kwisiga
avuga ko imiryango myinshi itunzwe no gucingera ro bitagikunda kwirunka abana ku ishure kubera n'uburamuko ibibona kuri mana mpa
umukozi bamukoresha ibihumbi bibiri kugira saa tanu ibihumbi bibiri ata yamugaburiye acakorera bitatu za bihumbi bitatu gacuza kubisumamwo mwikiro cy'ubugari cy'abana n'amamesa n'agasabune n'ikaramu mbere ku ishure igakenegwa
Anyesi nje mu Rwanda yatwara ikigo cingo n'imiryango muri Bugenyuzi yabwijwe ijwi ry'Amerika kubiba muri iyo komine ari ucuruzwa rw'abana araduha urugero rw'ibitigiri byo mu kwezi kumwe kwa kane guheze
nk'uko ku kwezi guheze bagize iminsi bafata abantu benshi batwaye abana muri Tanzania nk'ubu uye nk'akarorero hariho abana bashika 17 bafatiye iyo za makamba hariho n'abandi twagiye turafata nabagabo baba bo basanzwe bamenyeranye na Tanzania baza ngaho mu komune wacu bagatora abana bato bato ukwezi kose abonegeranije barashika 37
umunyamabanga mukuru wa komune Bugenyuzi yamenyesha ko abafatwa baba bana n'ababatwara bashengezwe mu butungane Isaac niyo nizeye
barahanwa cyane gose kuko ntibinahora biheteranga kuko barakorerwa amadosiye mu gipolisi abapeje babijeje hanyuma amadosiye bakabandanya muri parke numva yuko baheza bagahanwa nyene birumvikana
nje mu rweza yatwara ikigo cingo n'imiryango ibugenyuzi yemeza ko ubukene bwo mu muryango ariyo ntandaro nyamukuru y'abana babeshwa
iyo turiko turabaza bukebuke tubaraba igituma abana bakoragenda kubwishi umwe baravuga yuko biva ku bukene bwo mu muryango kuko abana babagiye gupagasa kugira ngo baronde twobozana mu muryango
niyo nize yabereye komine Bugenyuzi umunyamabanga mukuru avuga ko inzego zose zahaguruka ico kibazo
komite ijejwe umutekano n'abene gihugu bose muri rusangi tumaze n'imesi tubihimiriza yuko twofashanya kugira uwo mugenzo mubi wo kutwara abana bakiri bato mu gupagasa uhagarare
Ihuriro ry'amashyirahamwe akorera mu gisata cy'agateka k'abana FENADEB risanga ikibazo cy'igihugu cyose. Mu mwaka uheze ryatohoje ku bana barenga 500 bajanywe kugurishwa hanze y'u Burundi nk'uko byemezwa na Yves Nishimwe yajejwe gukurikirana agateka k'abana muri iryo huriro.
Nofatira nko ku karorero k'ibiharuro dufise zaranze umwaka uheze kubijanye n'urudandazwa rw'abana aho abarenga 500 baguye mu rwo rudandazwa. Rero niho tuvuga tuti ruriho kandi ruri mu ntara zitandukanye naho zose zidafise umurindi umwe.
Atubwira imvo nyamukuru zituma urucuruzwa rw'abana rwiyongera.
Hari iziva ku bukene, kubanza gutahura ko urudandazwa rw'abantu abarukora babanza guhenda abo bagomba kudandaza, ko bagiye kubaho ubuzima bwiza, bagiye gukora akazi koroshe kandi bagahembwa neza, bakazoca batera imbere bagateza imbere n'imiryango yabo. Ariko kandi hariho ikindi cukutamenya, urumva ko umuntu naho yoba kenye yabazi neza ibigiye kumushikira ntiyokwita mu bintu bitameze neza cyangwa ngo yite mu mutego. Ariho ni cya gatatu novuga bijanye nuko umwana badakingiwe mu muryango. Hari aho usanga hari amatati mu muryango, umwana kubitwa mu muryango cyangwa turubikwa, ibyo bigatuma arondera aho yohungira. Ikindi novuga hariho abana cyane cyane baheba amashuri bahebye ubwabo cyangwa beshejwe, ugaca usanga umwanya munini ntafise ikindi kintu ariko arakora, bigaca bituma aba ahantu byoroshe kumusanga no kumuhendahenda bamwemerera ibyiza.
Hagati y'umwaka w'2017 n'impera z'ukwindwi 2022, ikigo cya ONU kijejwe abimukira OYM kivuga ko mu Burundi abantu 175,035 bagurishijwe hanze y'igihugu. Icyo kigo cyemeza ko 80% muri bo ari ab'igitsina gore. Ariko umwaka uheze leta yakoze utwigoro twinshi twatumye raporo ya leta ya Amerika kubyerekeye urucuruzwa rwa kiremwa muntu isubiza Burundi ku rugero rwa kabiri hafatiwe ku manota ibihugu bigerageza kurwanya urwo rudandazwa bihabwa. Urwo rugero hari haheze imyaka 12 yose Burundi butaruhunahunye. Eroje urika neza ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje, mutubabarire iyo nkuru ko muvyumvise ni nkuru ivuga ko mu Burundi muri komine Bugenyuzi ntara ya Karuzi mu gice cyo hagati gishira ubuseruko havugwa urucuruzwa rw'abana bayigeme nkuko mwavyumvise ni nkuru dushikijwe na Eloja Wilikaneza. Inkuru ya Sumtakaboyi ku vyerekeye ingwara yo kujojota turayibashikiriza mu masaha ari imbere. Tubibutse nshuti mwese ko muri komine abandanya kumviriza iradiyo hejuru y'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Kuva ku itariki 10 ya 15 y'ukwezi kwa gatanu gushika ku itariki 15 y'ukwezi k'umunani muri uyu mwaka w'2023, ikiyaga Tanganyika kizoba cugaye mu bihugu bine, aho twovuga Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania na Zambia. Abatunzwe n'umwuga wo kuroba mu Rumonge barihebuye bakavuga ko kubaho bizobagora muri ico kiringo. Mu bushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi basaba abanyagihugu kuvyitegurira kuko ingingo itegerezwa kuja mu ngiro. Ni inkuru dushikirizwa na mwugizi wacu Thierry Yves Ndayishimiye ari i Kigali mu Rwanda.
Ikigiye guhinduka kuri jewe ubwa mbere ni ugupfa, kuko niho hantu nari ntegemeye.
Je dubise barofi 96 sinze tubazobaho gute, kuko re batujwe ico kirovyi abana babo bahiga kubera ico kirovyi.
Rero isano umunota imiryango natwe dukora ako kazi ahatwimva ati tugiye kubaho gute duhungire he, ni bibazo gusa.
Dubise mabaro munini cyane kuko twege twa dutunzwe na Tanganyika turi mu Gisagara, nta kintu kindi twakora atarakaze kuko ngaha ku Tanganyika muga twege turiko turaraba tubona yuko atatuzo batanana matoko twa dufisi.
Nyakuba mushikiranganje wa mbere n'umukuru w'igihugu nibahagarika iyo ngingo kuko ntizobirwa twadumuriza zokoze.
Tugenda n'ubumuka twamaze gukura muri uko Tanganyika kandi amahera dukorera ahwanye na Rasiya. None ko ariyo kazi twamenyeye kandi akaba ariko kazi kari kadutungiye imiryango. None kugira ngo leta ifate iyo ntumbero, leta yateguye porojimeze gute kugira ngo ubuzima bwacu buzogume bubandanya.
nukuni barabu kunu kure leta yosha kuyigora barabu kunu yosha bika hinduka kubera nta gukora ngubuga ikiyaga kuko ngatwa apishi benshi kandi tugapishi nakanda kazi tukora taraka nyene niko kazi katutunze none bamise kuvuga rekiyaga tubaho gute
abone barubyi bo kumwe hawo mu rumonge bariko barashikiriza umwiheburo bafise ku ngingo yo kugarika iyaga amezi atatu abarundi baroba mu kiyaga Tanganyika bagera ku 17 amafi arubwa muri ico kiyaga atunze cane cane ababa mu ntara Kamayimbo ariko arashogwa no muzindi ntara z'u Burundi gushika ubu ubuhinga bwo kubika amafi arubwa muri Tanganyika n'ukuyanikira kuyayiga canke kuyashira muri bya byuma bito bito bikanyisha nawe nyene arashobora kononekara bivuye ku muyaga nkuba ucikagurika mu bisagara byose by'igihugu ugashobora kumara amasaha arenga 8 ku munsi udahari kubera kudashobora kubika amafi mu gihe cyo kuroba harazimbuka ikiro c'indagara kiramanuka kigashika no ku 20,000 by'amarundi imikeke mibisi usanga batereka imikeke ine ku 5,000 muri yandwa barobyi baba bahagaritse imirimo naho amafaraduga ibeyi indagara zikagugu 60,000 ku kiro kuko byari bimeze kuri uyu wa 12 ndamukiza imikeke mibisi iyo ntiboneka kiretse iyibivuye muri Kongo canke muri Tanzania badahagarika kuroba iyo nayo igugwa nabifise abakunda imikeke baca bafungura iyize naho nyene bizimbye mu Burundi haraheze imyaka itari mike hafashwe ingingo kwindi umwe mu kwezi ibikorwa byo kuroba bihagarikwa ni mu ntumbero yuko amafi arondoka kandi agakura ubu naho hafashwe ingingo yuko kuroba bihagarikwa amezi agera kuri atatu umuyobozi ajejwe iby'uburobyi mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deondu wa Yezu amenyesha ko hakozwe icigwa n'abahinga basanga kuroba muri Tanganyika byohagarikwa mu bihugu bisangiye ico kiyaga kugira ngo amafi arondoke agwire kandi akure uyo muyobozi imbere akavuga ko ubw'intango abahinga bari bifuje ko kuroba muri Tanganyika byohagarikwa amezi 8 ariko mu mareta asangiye Tanganyika bati ni menshi bahuriza kuri atatu gusa ngiyo rero isango yo guhagarika kuroba muri Tanganyika kumwe aho mu rumonge twahasanze abatunzwe na Tanganyika mu buryo bucanke buriya abarobyi ubwabo bene amato abarangura indagara abikorera amasandugu y'amafi y'amato ashitse ku musenyi abatekera abarobyi imbere n'ibigega by'amakomine bagiye gukogwa ko niyo ngingo banje tuyaga Alexi afise ubwato buroba umwiheburo ni wose
nukuri iyo ngingo ni hamwe nyene atawupinga ingingo yare kuri twebwe twayakiriye nabe cyane kuko tugiye kumara amezi atatu tutazi ingene tuzoba ikigiye guhinduka kuri jewe ubwa mbere ni ugupfa kuko niho hantu nari ntegeme iconzi co muri ayo mezi atatu ni ugupfa abana banze ntibazosubira no kwishura sinzi mu gw'icyende ngene bazoyiga sinzi ngene bagiye kubaho ni ugupfa
uwo yashize umutahe mu burobyi ntatahura uwo mugambi nubwo yemera ko ari mwiza
ariko ifi kurondoka kwazo atwa tugiza meza tatatu zitaboneka muga muri aya meza abiri habonetse ifi tutari kwiteguri koko zabonetse ni kubera bari bugayikiya imana ni izingene itanga ibyo binyabuzima bire mu mazi
niyo ngabo Elisha mugenzi we nawe atije Hudeni nafashe mu banki sinzi kugene bizogenda
kwe tukiuzamwe rero twaragiye mu banki gutora amafaranga kugira dukora umwuga ndakira amafaranga ngara nk'imiliyoni 90 kugira ndareko no sirifyo mbo mu mazi sirifyo mbo mu mazi sirifyo mbo bitanu umukino gihere naye maze kuriha amahera make se bwamaze kuriha ayo mahera ubanki inyiso amafaranga 6,400,000 niyo zimyo ni 40 nibo garatanganye kumwuga gahagarara nzoyakura
inyuma yayo meza atatu bataroba niyo ngabo avuga ko akazi kazotangura gushasha
inyuma ya meza atatu tuvugise mukuri amato yose azuba yarapfuye amabateri azuba yarapfuye yose nka yose ubwato bumwe bukorwa ku 2,000,000 kugira uzokwize rero amato ane uko kipekime gifise amato manimane nabi n'amaramforo abiri ayo mato yose ku bwato bumwe twari 5,000,000 kugira uzubikwize rero utangwe gusazo usubiye muri banki kwa kindi ngurane n'utarayiriha ntayo bazoduha igipe gifise amabateri 36 igipe kimwe kimwe ibateri imwe igomba yakezure n'inusu ushobora amafaranga angana uko ufata amabateri 6 gwize 5 ku ipeze nari mfise 5 uzamumvye amafaranga meza cyane gose
abarebye nabo nyene ubwabo basaba ko muri ayo meza atatu bazomara bicaye ko bofashwa kuko batiteguye n'uwo mwuga wo kuroba muri Tanganyika barasaba leta ko yobaganiriza kuri iyo ngingo bo bavuga ko ari ubwa mbere ibyo biba
twese tubona ingingo ya leta nta uharana leta leta kuye kuza kuva batu baraza ubwa mbere atubwiza amanama nibagarutse bavye gwa zoruka abantu twigize kugira tubasigure tubabwire ibazo cyibazo kwe dufise mu kazi ka misi yose leta kuye kuraba nkuko tuvyumva mu bindi bihugu ko babigiwe inama ari bihugu bine abandi ko barigizwa turavyumva Kongo ko barigizwa tazo ko barigizwa jambe ko barabigizwa nazwe tubarunka abantu batwigize kugira tubabwire ibazo cyiwacu
muyo mpujimene nawe nyene asaba ko batunzwe n'uburobyi bo kumvirizwa
kubganje bene umwuga bene kirovi abene gihugu nibicarane na leta kugira afise abayiserukiye abashinga amateka abamambura ko se kominale batowe bige neza inzira nziza yotuma barundi bakira bajanye n'umwuga w'ikirovi aho kugihagarika
uwe mbere aratanga n'ukugene uburobyi bwo bandanya kandi amafi akaguma gwira
tutango ikabonge utanganyika ruherera tukaca tuza gushika kuri muguruka kuri nyengwe tukugara mezane nihagira umuntu arobera amezane aheze muri uyo mwanya twaza twarobera mu rumonge namagara ebujumbura rirara haheze amezane hariya tukimukira muri rumonge rumonge tukava kuri nyengwe gushika kuri ruzibazi tukarobera mezane abarundi kugira bakira inzara muri ico giye nitwaje bujumbura muri yanda mezane umva kwa rumwaka na meza abiri tuzosanga wa mwimbu hariya waragwiriye muri rumonge no muri nyanzalake
ibyo rero arabifitiye icemeza igihe Burundi bwari mu ntambara hari gice cikiyaga babujije kurobamwo kumvo z'umutekano inyuma ya meza 8 atabwato bujayo amafi bayaroba hafi y'inkengera za Tanganyika kandi ari menshi ku kibazo cyo kubika amafi mabisi abarobyi bati ubwo rugero ntiturarugera ko kugira ngo tubike izo twofungura muna yo meza 3 kuroba bizoba byahagaze
ubwo rugero ntago turasika ko kuko nkatwe dukora uwo mwuga ayo mafi yo kuyabika mu frigo ubwo buryo ntabwo dufise kwa dufise ubwo buryo bwo kuroba umwirima imani hari razitanga tukazifungura hanyuma iyo zibuze indengishice tukugara tugataha mu mihira mu miryango
umuyobozi mukuru ajejwe iby'uburobyi mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi yishura abarobyi kwiyonga ngo ari ntabanduka igihe yari unami kigoma yo gutegura ishirwa mu ngiro giyo ngingo kuri uyu wa 12 ndamukiza yamenyesheje ko nubu hari abagikoresha uburyo buhonya amafi atarakura hari kandi abarobera mu bice bibujijwe bigatuma amafi ahona muri iyo nama yakoranije abaserukira ibihugu by'u Burundi Tanzania Kongo na Zambia bariko bariga integuro za nyuma zo gushira mu ngiro ingingo yo kugaratanganyika mu kiringo c'ameza 3 kuva kuwa 28 ndamukiza kiza harategekanijwe inyigisho ku barobyi na bene amato bo muri ibyo bihugu byose uko ari bine ku kibazo cy'ukugene abatunzwe n'umwuga wo kuroba bo kwitegura Deo Nduwa Yezu agira ati
twasana ko kwitegura nyene bakabizirikana mwameza 3 bazoba barakora ibindi bikogwa akunda gafi nabo nyene bo bizirikana ko mwameza 3 inyuma yayo bazogafungura batarinze kwiruka cyane kandi kazobangira ngo kari ku rugero rushimishije
kubarobye bafise amakenga ko bazohava basanga kuroba byarahagaritswe mu Burundi gusa uyo muyobozi mukuru ajejwe uburobyi arabaremesha
utuvugana yakwa mesha makuru turi Kigoma twicaye hamwe n'abandi bihugu mu byo bihugu bine ubonye tuko turafinaliza tegeko tuvugana ingene tuzorimenyesha kandi ingene tuzofashanya mu gucungera abonona mu cyikirimo cy'ameza 3 nimugira amakenga rero abarobyi n'abakora mu cyo gisata cy'uburobyi ntibagira amakenga n'ukuri surundi gusaba uzokugara ahubwo mbere wanashima byasabwe nabo bandi b'ibindi bihugu kuko barabona ko bateka kwakuza amategeko
abakunda gafi barashobora kuzofungura izisandwe ziva hanze canke zirobwa mu biyaga byo mu buraruko bw'u Burundi kubibaza ko mafi muri Tanganyika yuzuye ko habuze ubuhinga bwo kuroba bakayasanga munsi kure mu kiyaga Deo Nduwa Yezu abishura ko hari uburebure amafada ashobora kubamwo ahubwo boshira mu ngiro iyo ngingo ataguhigima kuko ibyamwa byayo bazobishima basubiye kuroba mu kwezi k'umunani wirini yo mwungere yanonoso ibijanye n'ingaburo ibereye nawe arahanura badafungura inyama kubera imvokanaka ko muri ico gihe batazoba baronka amafi boca bikora ku nkoko udukwavu canke ikanga kuko zifise umusoso nk'uwa amafi Wirini yo mwungere ya nonoso ibijanye n'ingaburo ibereye nawe arahanura badafungura inyama kubera imvoka naka ko muri ico gihe batazoba baronka amafi boca bikora ku nkoko udukwavu canke ikanga kuko zifise umusoso nk'uw'amafi.
Turagushimiye Thierive mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha ariko reka tubibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize aya makuru. Twabwiye ko ibitero by'indege n'ibisasu byasanye i Khartoum uyu munsi ku wa gatanu inyuma y'uko ingabo za Sudani n'iz'umurwi w'abasirikare badacana uwaka witwa Rapid Support Forces zananiwe kumvikana kwihagarikwa ry'ingwano. Twabwiye kandi ko ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Afurika y'Epfo uno munsi ku wa gatanu bwatumye ko ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri icyo gihugu kugira yisigure asigure ibirego yashize habona ejo ku munsi wa Kaneko Amerika yako Afrika ipo hayi bigwane sho igihugu cyo Rusiya. Murakoze rero abaduteza amatwi hano.